Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:30 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Twi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Igihugu cya Turikiya cyatangaje ko kitazoha ibigwanisho abagwanyi b'abakurd mu rugamba rwabo ku kugwanya umugwi Islamic State mu gisagara cya Kobani, igisagara cyo mu gihugu cya Siriya kiri ku rubibe n'igihugu cya Turikiya. Perezida w'igihugu cya Turikiya Recep Tayyip Erdogan ejo ku Imana yavuze ko atagihushane kiri hagati y'inteko z'abakurd n'abagwanyi bo mu mugwi Kurdistan Workers Party bamaze imyaka 30 barondera kwigenga mu gihugu cya Turikiya. Abagwanya indege z'ingwano z'igihugu cya Turikiya zagize ku bitero by'amabombe mu ndwi iheze. Turikiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibona umugwi Kurdistan Workers Party kwa umugwi w'iterabwoba. Perezida w'igihugu cya Turikiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko ari amakosa kwitega ko Leta y'igihugu cya Turikiya izofasha inteko z'abakurd, amenyesha ko ari ibintu bidashoboka. Ingwano ikomeye irabandanya mu gisagara cya Kobani. Abategetsi ba Amerika bavuga ko indege z'urunani ruyobowe na Amerika zagize ibitero bitari bike mu bibanza by'umugwi Islamic State muri Siriya mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Vyinshi muri ivyo bitero bikaba vyabereye mu gisagara cya Kobani. Umugwi Islamic State uvugwa ko watakaje abagwanyi batari bake ku munsi wa gatandatu ushire jo ku Imana, mu gihe abagwanyi 31 bishwe, abagwanyi b'abakurd indwi barishwe. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bamaze ukwezi batana mu mitwe n'abagwanyi b'abakurd mu gisagara cya Kobani. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara Oxfam ryasavye abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ibihugu vy'i Buraya gukora kurushiriza ku vyerekeye kugwanya ikiza cya Ebola. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Oxfam Mark Goldring yasavye irungikwa ry'izindi nteko uburyo n'abaganga muri Sierra Leone, Guinea na Liberia ibihugu bisinzikajwe kurusha ibindi n'ikiza cya Ebola. Goldring yatangaje ko ibihugu bitazo kwiyemeza ku vyerekeye kugwanya Ebola bishobora gutuma ubuzima bw'abantu batari bake bugeramigwa. Perezida w'igihugu cya Liberia Ellen Johnson Sirleaf yatangaje ko Imana ko makungu afise uruhara mu rugamba rwo kugwanya ikiza cya Ebola. Ellen Johnson Sirleaf yatangaje ko ari igikorwa cy'abantu bose ku isi kurungika ubutumwa ko batazoreka abantu miliyoni n'imiliyoni ngo bigwane ko mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko abantu barenga 4,500 bapfuye bahitanywe na Ebola mu karere ko muri Afrika mu burengero. Abahinga bajejwe amagara y'abantu bavuga ko abandi bantu 2,000,000 bazohitanwa n'iyo ndwara imbere y'uko uyu mwaka urangira. Umuyobozi w'intara ya Hong Kong Leung Chun Ying yagiriza abanyamahanga ko bagize uruhara mu myiyerekana iharanira demokrasi muri iyo ntara y'Ubushinwa. Mu kiganiro kuri televiziyo nje kuw'Imana, Leung Chun Ying yasavye ko imyiyerekano y'abaharanira demokrasi maze igihe atari igikorwa c'abanya Hong Kong gusa. Yamara eranse kudoma urutoki ku bihugu vyo mu mahanga canke imigwi mu mahanga yemera ko biri nyuma iyo myiyerekano. Ivyo yatangaje vyashikirijwe byashigikiye ibiherutse gutangazwa n'ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo vya leta y'igihugu c'Ubushinwa vyagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vy'i Buraya ko biriko bikoresha abari mu myiyerekano. Mu masaha ya kare yaje ku Imana, igipolisi cyo mu ntara ya Hong Kong cyarahanganye n'abari mu myiyerekano. Abapolisi batari bake bafise inkinzo baragerageje gushwiragiza abari mu myiyerekano bari bakoraniye ku mabariyeri mu gice ca Mongkok. torokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ryamenyesheje ko abantu 200 bakomeretse muri kwa guhangana kwabaye amasaha inyuma yo kwintara ya Hong Kong itangaje kwishobora kuzotangura leta yaho kugira ibiganiro n'abanyeshure bari mu myerekano ku munsi wa kabiri. Abasivile bane barishwe mu gutana mu mitwe gushasha kwabaye hagati y'inteko z'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Uburusiya mu buseruko bw'igihugu. Amasezerano yo guhagarika ingwano yashitswe ko mu kwezi guheze muri rusangi yarubahirijwe mu buseruko bwa Ukraine kiretse mu gice ciziziwe n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine cya Donetsk, aho inteko z'igihugu cya Ukraine n'abagwanya ubutegetsi batana mu mitwe iminsi yose kugira bigarurire ikibuga c'indege cyo mu gisagara cya Donetsk ataruhande na rumwe rashobora kuyitirira. Vyitezwe ku bihugu by'Uburusiya na Ukraine bibandanya mu ndwiza ibiganiro bigenewe guhagarika umugumu ko bashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Uburusiya. Intumwa z'Uburusiya Ukraine n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya zizohurira i Brussels mu Bubiligi. Andrei Idovenko avuga ingwano mu karere ka Donetsk ibandanya, avuga ko bibonera n'amaso yabo ica amasezerano yo guhagarika ingwano avuze. Avuga ku munsi wa gatandatu neje ku munsi w'Imana ta minota 10 yarangiye ata muntu arashe. Bitekerejwe ko perezida wa mbere yatowe mu gihugu cya Indonesia ashikira amabanga yiwe uno munsi ku wa mbere. Joko Widodo azwi kandi ku izina ry'iritazirano rya Jokowi aza kurahira mu mabanga y'ukuyobora igihugu cya Indonesia uno munsi ku wa mbere nyuma y'uko atsinze amatora yo mu kwezi kw'indwi. Joko Widodo afise imyaka 53 muri iki gihe abonwa n'abantu benshi ko ari umuntu azohindura ibintu kandi yari umukandida wa mbere atakuranye na Suharto umutegetsi yatwaje agahotoro muri Indonesia.
Turamushimiye mugenzi wacu utubwiye ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Tubibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internete kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centralafrica. Cyangwa se mwatwandikira kuri adresse yacu ya email radio yacu @voanews.com ndetse no kuri radio yacu @gmail.com. naho kuri Facebook mwakurikira ibiganiro byacu byose mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Mukomeje kutwumva ariko tugeze kuri wa mwanya wahariwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera kuri siporo mu rwego mpuzamahanga.
Etienne bakunzi b'inkino kuri uyu munsi wa mbere mu gitondo turi kumwe na Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation yitaho abana bo mu ibarabara. Ubwa nyuma twaganiye yari ayoboye abahoze ari abana bo mu ibarabara mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara cyacabereye mu gihugu cya Brazil niba nibuka neza hari mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Nashaka mutubwire neza ukugene mwabandanirije kuri iryo higanwa n'icigwa abo bana bakuyemwo n'imigambi mufise.
Murakoze igambo cyacu bashimira ko masubiye kutwiyumvira kugira ngo mudutumire mu kiganiro. Nk'uko twabivuze muri rya minsi ya nyuma y'imyiteguro twako twitegurira kugenda mu gihugu cya Brazil, umugwi wacu urabandanije witegura naho bitari byoroshe. Hageze mu gece kugenda uburyo bwaragoranye gatoyi kubera ko ariho abantu bari basezeranye canke haba no muri leta yari yasezeranye kudufasha ariko bikaba bitashoboye gushoboka. mugi imana yadufashije turashobora kugenda mu makondisi atoroshe umugwi wacu urashika twagize urugendo rurerure twaciye Dubai turasubira tugenda gushika muri Brazil ariko umugwi wacu washitse by'ukuri bumva baremye ko bashobora kuguhiganwa dushitse rero bwa mbere ho twatangiye gutangazwa n'indi migwi yari hari hari ibihugu bikomakomeye rero tusangamo twatiza gutangira gukina harimo nk'ibihugu nka vya Philippines, Nicaragua, Argentine, munyuma tuza gusura guhiganwa na Pakistan hamwe na Tanzania. Rero uvuga ngo iyo migwi yose ari migwi ikomakomeye cyane yari isanzwe izwi, ugasanga benshi ntibari banazi n'uko n'u Burundi yari igihugu, ariko rero abantu bashyitse hari ababifatamo neza. Turetse urukino rwa mbere banganyije biri ku bindi, ariko inzindi nkino batsinze mu buryo butangaje aho habaye gutsinda ibitsindo byinshi nka Argentine twatsinda ibitsindo 9 kuri kimwe habaye gutsinda nka Philippines 5 ku busa Nicaragua 4 ku busa umugura agenda gushikaho twashyira mu gice cya nyuma canke muri final aho twatse dutsindirwa muri final ariko umugwi wigenze neza rero mu bijyanye n'urugendo rwagenze neza cyane birenge ko twatubyiteze kandi cyabaye ikintu cyiza cyane gucatumye Burundi bumenyekana haza bakinyurangiranwa nka ba Bebeto n'abandi bari kumenya imigwi batubaza igihe gucacu batangarira umugwi wacu nka nari kurakina n'abinyamakuru byo ku isi yose rero byabaye ibihe byiza cyane ku bana kandi n'uwabaye umukinyi wa mbere ku isi yose akaba ari uwo mu mugwi wacu yitwa Innocent yari we yaronse ico bita Suriedo by'ukuri byari ibintu binezere cyane.
Ni ikihe muriko murakora mu kubakira kuri iryo higanwa eka hamwe n'indi migambi mufise ku bana bo mu ibarabara?
Ego dutahutse twakiriwe neza cyane haba namenyesha makuru canke mukuru w'igihugu itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu yatanze agashimwe ko gushimira umugwi kwa teite kigihugu kubw'ivyo rero twaciye dufata umugambi wo kuraba ingene umugwi wacu wo mugwe gufasha mu gusubiza hamwe kw'abarundi amazi yuko kuva intambara itanguye tuzokwibuka ku munsi wa kabiri intango y'intambara yabaye maze imyaka 21 hagiye twaciye mu bigoye by'igihugu abana benshi bagiye kuva mu ibarabara kubera ko bahuye n'ingorane zo kubura ababyeyi haba ibazo bitandukanye rero uwo mugwi uriko uratunganya inkino tuzozunguruka mu gihugu cose aho bagende bakina n'urwaruka bimuya mu yindi migwi mashure na twabitanguye dukina n'umugwi ukina mu Centre Jeune Kamenge aho urwaruka rushika hafi 2500 bari baje korera uwo mupira wabaye mupira mwiza hanyuma kuwa gatandatu heze twakinye mu ntara bubanza ku kibuga c'inkino cyo mu ntara bubanza aho umugwi wacu wakinye n'undi mugwi usanzwe uzwi ukomeye mu bubanza gushikaho abantu bashika ibintu hafi 3400 bari baje bitavye ugurukino rero tuzobandanya tugendera ntara dushiraho n'imigwi mito mito y'ugwaruka guyumvira ingene goshobora guteza imbere ikibano cyacu. Ikivugo cyacu ni cyakindi nyine tuguma dufise yuko atamwana kwiye kuba mu ibarabara haba mu ku mipira bambara haba ku byo tuvuga. Ikivugo ni kimwe cyo gusaba leta n'abandi bose yuko atamwana arakwiye kuba mu ibarabara. Rero izezi bikuba twiteze gukora twibaza ko bizogira ikimazi kinini cyane mu gusubiza hamwe ko barundi cyane cyane muri bino bihe twitegurira amatora kugira ngo ugwaruka ntirujane nyabahuru.
Reko byereke ryo shirahamwe ryanyu mubona ku kibazo c'abana bari mu ibarabara mumaze kugira intambwe zikomeye mubona babirukira kuko babona ko mubafasha mu kubasubiza mu nzira igororotse bakabona ko bafise kazoza mubona intambwe ari nini mukoresheje nk'ibi muriko muravuga umugambi mufise wo kugerageza guhuza no kunywanisha abantu muciye muri sport mukoresheje abo bana.
Aho tugeze turabona yuko intambo tugeze kwishimishije ariko isandende cyane kuko ikibazo kidashobora gutorega umuti n'ishyirahamwe rimwe cyangwa amashyirahamwe nayo yaba ari menshi igihe leta itabigize ikibazo gikomeye cy'umwitwari ko wa mbere rero ugasanga niyo rimwe naho tuvuga gutya aho tugeze gushika ubu nta buryo bwinshi tuba dufise bisaba yuko abantu umuntu abafasha akabarira akabashyira mu mashure mu ntango z'ukwezi kw'icenda twaranezewe cyane kuko hari abana twashoboye gusubiza amashuri avuye mu ibarabara nko dufite abana bashika kuri 37 basubiye mu mashure kubera ko bari basanzwe mu ibarabara ko ubu basubiye kwigangira ubuzima busanzwe rero turagerageza aho tugeze ariko ni ikibazo gitegereza kuko gukorwa habaye gufatana mu nda imigwi itandukanye haba ari leta canke amashyirahamwe canke n'abantu bikorera twabo bashobora gushigikira mu migambi guteza imbere abo bana.
Murakoze turabashimiye yari Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abana bo mu ibarabara tukaba tuganira dufatiye ku kiganiro twigeze kugira imbere kwa jana abahoze arabana bo mwibarabara mu higano cy'iki kombe cy'isi yose cy'abana bo mwibarabara cyacabereye muri Brazil mu kwezi kwa gatatu ku mwaka hamwe ni kugene bubakiye ku byerekeye iyo higanwa aho abari base ku Burundi bavyifashemo neza n'uyu mugambi ukugerageza kunywanisha abarundi babicishije mu nkino mu guhuza abana bari mu iryo shirahamwe n'abandi mu kugira inkino z'umupira w'amaguru mu gihugu cyose mu Burundi. Turagushimiye kuri kiganiro urakoze.
Yego nakoze namwe.
Turamushimiye mugenzi wacu. Noneho amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi twumva mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Indwi igiri y'indwi mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi yarayihinduye ibitari bike nko kubona umugwi wa Atletico Olympic utari bwatsindwe na rimwe ukaba utari bwatsindwe n'igitsindo na kimwe. Uwo mugwi rero kuruno w'Imana waratsinzwe na Leader Dick Burundi Academic igitsindo kimwe ku busa. Cedric Kaze amenyereza umugwi wa Atletico amenyesha yuko barushijwe mu rukino ariko ngo ntibigiye kubaca inkokora bona burya bagifise ikibanza cya kabiri.
Kubona twatsinzwe no munsi ntawo twovuga yuko turiko turabeshera kuko nitwakinye neza mu gice cya mbere twatanguye cyane dutinya umugwi wa Lidia Lidike turawurekura kina tugenda gukina mu gice cya kabiri mugabo naho nyene ukabona yuko turiko turakina cyane cyane tutaguma mu bibanza byacu mugabo nibaze yuko no mugwi ukiri mushasha turiko turubaka cyane cyane rurukino nirukwiye kuduca intege no kubandanya tukabananiza koko kanatsinda turacere mu kibanza cyiza turi mu kibanza cya kabiri tukitegura urukino rukurikira.
Ndayizeye Etienne nawe amenyereza umugwi wa Lidia Lidike Burundi Academic amenyesha yuko ngo amanota 11 afise kuri 21 ngo arayashima mugabo ngo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo manota yiyongere.
Umwanzu wanzu ugashima icyo ufise kugira ngo urondere ibindi kugira ngo ushobore gutera imbere urondera ibindi b'imbere ayo mfise ndayashima uko ari njye tumba nshaka kugira ngo nkomeze kugira ngo nshobore kurongana yana.
Uravye ufise umugwi ukomeye dukunda kubona abakinnyi benshi muri equipe nationale ikintu wowe ugiye gushimikira koko kugira mubandanye muri intsinzi muri Lidia Lidike niki?
Ubwa mbere bwo ifoke nkomeza gutegura amaentraînement akwiranye n'ubwo rugero bariko ikindi nacyo ndagorana kugira ngo hagume iyo discipline no kugira ngo abantu abakinnyi bakomeze kubikunda no kumenya umuga wabo surtout koko bageze kuri niveau atari yo kuguma umuntu akiriri wabo harageze ko nabo barondera kujya gukina hanze ndongo ifuko ngira nshira muri yo discipline kugira ngo tonaye dutere imbere.
Twamenyesha yuko no mugwi wa Vitaro kuri no ndwi igiri yindwi nawo nyene utari bwatsindwe na rimwe watsinzwe no mugwi wa Muzinga igitsindo kimwe ku busa ariko rero naho biruko umugwi wa Vitaro uguma mu kibanza cya mbere na manota 18 kuri 21 Atletico Olympique nayo ikaba mu kibanza cya kabiri na manota 18 kuri 21. Mu rukino rwa handball naho ihiganwa ry'Ibujumbura ryarabandanije no kuruno w'Imana aho umugwi wa Muzinga watsinze SOS ku mitsindo 26 kuri 23 rumuri itsinda Dream Team ibitsindo 20 kuri 16 umugwi wa Avro nawo utsinda NS ibitsindo 29 kuri 23. Felix Nsabimana asanzwe arongwe ishyirahamwe rya handball mu gisagara cya Bujumbura amenyesha yuko ngo aravye ingene bakina bimushimisha ngo na burya harimwo abana bakiri bato ngo arize yuko ihiganwa ry'uno mwaka rizokomera gusumba irirangiye.
Yindwira kabiri dutanguye championnat bari bamaze iminsi itari mike barahagaritse rero twatanguye turaba ko hariho akarusho uko vyahora myaka heze twasanze rero hari mishaka bose baje bafise nguvu bose baje bashaka gusinda hariho abarundi bakinyirya no hino hariho equipe muri kumunana ngaha mu mwanyu heze zisa n'izinganya ko zarundi bakinyirya no hino hariho abana batoyi bavuye mu ma junior baduze bari korekana umupira mwiza cyane rero twifuza yuko iyi championnat uko twayiteguye ariko yogenda kugira ngo tuzo tumwika ama equipe mu championnat national canke hanze afisa bakinyi bakomeye cyane.
Felix Sabimana amenyesha yuko ngo bagiye kwihutira cyane cyane kuronsa ubumenyi abasifuzi yongere ngo yiteho amashuri yo kugisha ugo rukino mu bana bakiri bato.
Ubwa mbere na mbere icifuzo canje n'umuvyo ngiye gushira imbere guforma abarubitre abarubitre batahari n'umupira ntugenda neza rero hanini yandiko nategura nge tugira formation des arbitres kugira ngo baze bahagarika umupira babizi babifitiye ubushobozi babona yuko batahari ntijogena neza. Ikindi kiri kabiri ndagomba yuko abana batoyi tubashyiramo ubuhinga kugira ngo mu myaka 2-3 tudufise equipe zikomeye ngahe Bujumbura rero ndafise abari ko barakora mu ma equipe des enfants na jewe hariyo mfise ikiriri yatangwe n'umunsi nibaza yuko nko myaka 23 kandi bari gahe Bujumbura izoba igeze ku ntambwe twifuza nziza kugira ngo meme no muri suruje muri zone 5 dushobore kuronka ikipe nationale imeze neza
twamenyesha yuko ihiganwa rya handball mu gisagara cha Bujumbura ririmwo imigumu 8 muri basketball naho ihiganwa rya Bujumbura kuri no wa gatandatu niho ryatangura umugwi w'urunani watwaye igikombe cy'uno mwaka mu Burundi ni mu ihiganwa rya Bujumbura ugatwara n'igikombe cy'akarere ka gatanu warorohewe cyane mu rukino rwa mbere ukaba watsinze umugwi wa Kern ku manota 78 kuri 49 n'umugwi wa New Star usa n'ukebana n'uwo mugwi w'urunani nawe nyene mu rukino rwa mbere wakinye n'umugwi wa Mutanga United ukaba warorohewe cyane muri volleyball naho ihiganwa rya Bujumbura mu nkino zo gusubiriza umugwi w'igisirikare Muzinga watsinze Amicardo Bujumbura amaseti 3-0 umugwi w'igipolisi Rukinzo utsinda Bujumbura Uwezo wa ndani amaseti 3-0 nyene naye mu bigeme umugwi wa Lesas ukaba wirahiye Spiru mu kutsinda amaseti 3-0 Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika.
Cyane Desire Hatungimana ho ibujumbura mu Burundi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro cya siporo n'imikino Jean-Claude umwanya nuwawe
mu gihe u Rwanda rwiteguye kwakira isiganwa ry'amagare turu y'u Rwanda kunsho ya rya gatandatu kuva rikizwe kukiranga minsi mpuzamahanga muri uyu mukino hari kizere ko abakinnyi b'abanyarwanda bashobora kwitwara neza kurusha uko byagenze mu myaka yashize Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi byamaze gushyira mu mwiherero abakinnyi bazaserukira igihugu uyu mwiherero ukaba urimo kubera i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru muri aba bakinnyi harimo abagize amahirwe yo gukora imyitozo yo hanze y'igihugu baboneraho no guseruka mu marushanwa mpuzamahanga yo kwipima umwe mu bakinnyi bitezwe cyane muri Tour du Rwanda ni Hadi Janvier uyu musore mu isiganwa riheruka niwe wari wahize abandi mu kiciro cy'umusogongero aricyo prologue icyo gihe yahise atangaza ko nta kidashoboka
by'ukuri ndishimye cyane kuba mbonye uyu mwanya nta kindi kintu n'abaturarwanda bashimye cyane ko batubaye hafi badufana mu by'ukuri
ibanga ni irihe kuba yukanye uyu mwanya wa mbere
nta rindi banga dukoresha ko dushoboye n'imyitozo myinshi nta rindi banga
prologue irarangiye umusogongero urarangiye ariko guhera ejo ni amaetape arambuye wizeze icy'abanyarwanda
kuri guhera tuzakoresha uko dushoboye dufite amakipe menshi tuzakoresha uko dushoboye tubashe kuba twatsinda
ni ukuvuga ngo tukwitege ko ushobora kwegukana ino turi ya 2013
mu by'ukuri tuzakoresha uko dushoboye na nyagasana bidufashemo ntabwo tuzi ukuntu biramuka
undi mukinnyi ushobora gukora ibidasanzwe mu bazaba bahagarariye u Rwanda ni Valence Ndayisenga ubwo yegukanaga umwanya wa mbere muri etape ya Rwamagana Musanze muri Tour du Rwanda iheruka Valence Ndayisenga yashimangiye ko mu gihe abakinnyi bashyize hamwe nta cyababuza guhangana n'abanyamahanga
ibyishimo mfite ni byinshi bitewe n'uko na coach yagerageje kutubwira dukore neza abwira abagenzi banjye mugerageze uyu munsi tape uyu munsi mushobora kwishora kuko uyu munsi nta mayoje n'umufite ejo twiriwe dukina nabi turanavunika bituma turara ku mwanya utari mwiza bitewe na mayoje twari dufite byaratugoye cyane bituma turara nabi ariko kugeza uyu munsi twaramutse tuvuga tunyaga twe dufite amayoje ariko tugomba gushyira hamwe tukaba twakongera tukayishaka birashoboka tugomba kugerageza tugakora uko dushoboye nge na bagenzi banjye turageza turafatikanya cyane ko twe twitoreza inanga kandi imisozi n'agashobora kutunana tuyitoreza
tugiye mu mupira w'amaguru nubwo shampiyona y'icyiciro cya mbere yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize nta muterankunga ifite uruganda burarirwa rwari rumaze igihe kinini rutera inkunga iri rushanwa biciye mu binyobwa rwenga rwafashe icyemezo cyo kwisubiraho mu itangazo ryasohotse mu kimwe rugishize ubuyobozi bw'uru ruganda bwamenyesheje abantu ko butazongera guha inkunga ishyirahamwe Ferwafa ngo kubera ko hari ibintu impande zombi zananiwe kumvikanaho kugira ngo amasezerano abe yakongera gushyirwaho umukono amafaranga agera kuri miliyoni 150 y'amanyarwanda buri mwaka niyo burarirwa yageneraga shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ikindi kibazo cya kabiri cy'ingutu kirebana no kuri inkunga y'amarushanwa kuva hajyaho ubuyobozi bushya bw'ikirango ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa mu ntangiriro z'uyu mwaka no mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro riheruka nta muterankunga wigeze uboneka ari nacyo cyatumye nta bihembo bitangwa yari Claude Munyandinda I Kigali.
Thank you. zacu muracyumva radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu kanya gato guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Inshuti izijwe rya America mu kanya gato turasoza ibiganiro byacu ariko mureke mugenzi wacu abanze muri make atwibutse amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Mu makuru twabashikije muri iki gitondo twavuze ko igihugu cya Turikiya cyatangaje ko kitazoha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde mu rugamba rwabo rwo kugwanya mu Islamic State mu gisagara cya Kobani, igisagara cyo mu gihugu cya Siriya kiri ku rubibe n'igihugu cya Turikiya. Ku yindi nkuru twabamenyesheje ko ishyirahamwe mpuzamakungu rigere ryo gutabara Oxfam ryasabye abashikiranganje bajeje imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya kora kurushiriza kuvyerekeye kugwanya ikiza ca Ebola. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Oxfam Mark Goldring yasavye irungikwa gizina inteko uburyo n'abaganga muri Sierra Leone, Guinea na Liberia ibihugu bisinzikajwe kurusha ibindi n'ikiza ca Ebola. Goldring yatangaje ko ibihugu bitazo kwiyemeza kuvyerekeye kugwanya Ebola bishobora gutuma ubuzima bw'abantu batari bake bugiramirwa kurushiriza. Ku yindi nkuru twabamenyesheje ko umuyobozi w'intara ya Hong Kong, Leung Chung Ying, yagiriza abanyamahanga ko bagize uruhara mu myiyekano iharanira demokrasi muri iyo ntara y'Ubushinwa. Mu kiganiro kuri televiziyo ejo kuwimana, Leung Chung Ying yatangaje ko imyiyekano y'abaharanira demokrasi imaze igihe atari igikorwa c'abanya Hong Kong gusa. Yamara yaranse kudoma urutoki ku bihugu byo mu mahanga canke imigwi yo mu mahanga yemera ko biri nyuma y'iyo myirekano. Tongeye tubamenyesha ko abasivile bane bishwe mu gutana mu mitwe gushasha kwabaye hagati y'inteko z'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Uburusiya mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Amasezerano yo guhagarika yashyizwe ko mu kwezi guheze muri rusange yarubahirijwe mu buseruko bwa Ukraine kiretse mu gice kice kiziziwe n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradiyo yanyu. Mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.